Urero imbere yuko dusengera hamwe nashaka nsome imirongo Mikeyi mu gitabo cyo vugishwa n'Imana Yeremia. Kumbure muri Yeremia igice cice n'umurongo wa 12. Yeremia igice cice n'umurongo wa 12. Ninde munyabwenge yotahura ivyo? Kandi ninde yabibariwe nakanwa kanje je uhoraho kugira ngo avyamamaze? Niki gitumye igihugu cononekara kigasha uburimbi nk'ubugaragwa ntihabe hakigira uhaca? Murongo wa 13 maze uhoraho aravuga ati, ko bataye ibyagezwe byanje nabashize imbere ntibanyumvire canke ngo babigenderemo. Ariko bakagendera mu budadarare bw'imitima yabo bagakurikira Bayali nk'uko basekuruza babigishije. 15. Nuko rero uku ni ko Uhoraho nyine ngabagize, niwe Mana y'Abisirayeli, tiraba aba bantu nzobagaburira ivy'umururazi mbahe amazi y'ubumara ngo bayanywe. 16. Kandi nzobasabagiriza mu mahanga batigeze kumenya canke basekuruza babo, kandi nzorungika inkota ndayibakurikize gushitsa mbamaze. 17. Uku niko Uhoraho nyine ngabagize ati, mwitegereze ivyo, muhamagare abagore bazi kuvuza induru, mutume ku bagore babizi cyane kugira ngo baze banyaruke batangure kuborogera ivyacu kugira ngo amaso yacu acundugute amosozi, amazi yisuke ava ku bigohe vyacu. 19. Kuko ijwi ry'amaborogo yumvikana i Siyoni riti, hewe ukuntu tugeseye, turateterewe cyane kuko twirukanywe mu gihugu cacu, kandi basanganguye amazu yacu. Mirongo ibiri. Yemwe bagore, nimwumve ijambo ry'Uhoraho, amatwi yanyu yumvirize ijambo ryo mu kanwa kiwe. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, umugore wese yigishe mugenzi we gucura akanihiro. 21. Kuko urupfu rwuriye rugaca mu madirishya yacu, rukinjira n'ibukuru bwacu, rukaririka abana bari hanze n'abasore bari mu mayira. Vuga utuku niko ragize ati, imivyimba y'abantu izokwandagara nk'amase ku gasozi, izogwa nyisasira inyuma y'umwimbuzi atawo kuyegeranya. 23. Uku niko ragize ati, umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, cyangwa umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe, ariko wirata niyirate ibi ko yamenye akantahura, kuko ndi Uhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mu isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara, ni jewe Uhoraho mbivuze. Mirongo 5. Iminsi igirize, niko Uhoraho agize, ngo mpane abatakebwe, aribo batakebwe nyakubahwa. kuri. Mirongo ine na gatandatu nibo banyegiputa n'abayuda n'abanyedomu n'umuryango w'abamoni n'abanyamowabu bose abica amasoso n'ababa mu bugaragwa kuko amahanga yose ari intakebwa kandi umuryango wose w'abisirayeli ni intakebwa mu mitima. Gushika hano lino jambo gera kandi igiciro cy'Imana nibaza yuko igihimana yavuga amajambo kumbure akenshi abagoye gutahura icyo ivyo bisigura ariko twaragiriwe ubuntu muri no minsi ubuntu bw'Imana muri no minsi Imana yaturungikiye uvugishwa umusavi wayo ivugisha yara duhishuriye ibyo bintu byose kumbure bitari bizwi kubw'ubuntu bw'Imana. Ni nk'umuntu umwe, ni nk'umuntu yoshobora gusoma ikinyamakuru ariko atazi icyo gikoza. Turashobora no gusoma Bibiliya maze ndutahure ibyo ari byo ariko kubw'ubuntu bw'Imana ivyo bintu twarabihawe gushobora gutahura. Turabona yuko Imana yavuze hano ibwira abantu bayo Abisirayeli kandi hasi ndiko ndibaza gusa ku bwoko bwayo Abisirayeli ariko ano majambo nayagaciro kandi nayangombwa kuri twebwe kuko ni ijambo ryavugishijwe. Petero yaravuga ati Petero avuga ko tubwiza gufata nkama ijambo ryavugishijwe kuko rimeze nk'ijambo rimuri kacu z'umwiza. Kandi turabona mu isezerano rishasha n'umwami wacu yamye yishimikiza kuvyo abavugishwa n'Imana bavuze kandi yamye ashimangira canke yerekana ivyo baba baravuze kandi bimwe bimwe mu majambo amwamwe mu majambo bavuze yarashitse igihe yarakiri ku isi, ibindi byashitse mu nyuma, ibindi navyo biriko birashika muri kino gihe byagiye bishika kandi biriko birashika muri no minsi yacu. Turabona yuko yavuze hano abwira Abisirayeli kandi ivyo yavuze vyose turabibona, ntivyavuze ngo bije ngo bivuge mu kirere gucyo ariko ivyo yavuze vyose vyarashitse kuri bo. Barashwiragije mu mahanga n'ibihugu, barahuye n'amakuba menshi kandi imibiri yabo yarakorewe mabi, barishwe. Kandi turazi igituma ivyo vyose vyashitse yari yarabivuze imbere yuko biba kubera ko banse gukorera Imana mu buryo bugororotse. Imana yarabiyeretse mu buryo bugororotse kandi Imana ibaha ijambo ryayo n'ivyagezwe vyayo ariko ntibavyitayeho. Ego mbere ibirenze ivyo yarabagiriye ubuntu Mesiya yaraje baransaga kiza kandi bace bashikirwa n'iki turabibona twe turabizi twese turazi byabashikiye. Bakundwa nashaka ndabivuge kuri twebwe twese Imana yaratugiriye ubuntu yaduhaye ijambo ryayo muri no minsi kandi nitutumva ijambo ryayo tutagenze nkuko rivuga ngo turifate nkama kandi ngo dukore nkuko rivuga turashobora gushikirwa n'ivyabashikiye ariko dukeneye kumva ivyo itubwira. Rero be n'abashiki bacu ndushaka kuba abantu bumvira ubusa ariko dushaka gusaba umwami kugira ngo atugirire ubuntu bwo gushobora kubaho nkuko ivyo twumva ivyo twahawe bivuga kubw'ubuntu bwayo. Nidufashe kuno mugoroba naho nyene nibane natwe muri kano kanya nikomeze kutubwira ijambo ryayo, niryo sengesho ryanje rivuye mu mutima kandi nico cifuzo canje. Duhaguruke rero dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa turagushimiye bive mu mutima kuri uno munsi, turagushimiye kuri kano kanya muri no kuri no sano kuri kano kanya aho dushobora gukoranira hamwe mwizina ryawe kongera gukorana hamwe mwizina ryawe gera kandi giza turagushimiye ewe mana kuko ijambo ryawe nitarari muri kibirenge byacu numuco umurikira mu nzira yacu turagusavye kuri no mugoroba turagushimiye mwami kubona wavuganye natwe mu buryo butomoye kandi byiza muri no minsi wari yerekanye mu buryo buhimbaye mwami waduhaye ibimenyetso n'ibitangaza byinshi no mu minsi yacu nkuko byagenze mu minsi bavugishwa n'Imana mwami warerekanye kuri nyabushobozi ariko mu minsi yacu wari yerekanye cyane cyane gukora ibikomeye ewe mwami kubw'ibyo rero turashima izina ryawe ryiza turagushimiye mwami kubw'ubutumwa waduhaye mwami nitubufate minenerwe nutugirire ubuntu mwami dushobore kwibuka mwami ko ari wowe wavuze atari umuntu yavuze mwami ko ari ijambo ryawe mwami iryo tubwirizwa gufata nkama ko ari ijambo ryawe mwami atari ijambo ry'umuntu ewe mwami mwami wo kwizigirwa nungirira ubuntu twese nitugirire ubuntu mwami bwo kurifata nkama nitugendane imitima idakorwa ko nkuko vyabagendeye mwami ivyo vyabaye vyatubereye nk'icitegererezo nk'akarorero mwami nutugirire ubuntu mwami wo kwizigirwa turabigusavye no kuri no mugoroba ijambo ryawe rigira ubushobozi mu mitima yacu vugana natwe mwami mu buryo bw'ubushobozi mwami ryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu haleluya amen ngo harura ibintu byiza Imana yagukoreye ibyo bintu ubibone ubibone mu nzira ya buri munsi ucamwo turashobora guharura ibintu byinshi cyane Imana yadukoreye kuko Imana yadukoreye ibyiza byinshi yadukoreye ibyiza gusa ariko murabona igihe turimwo ntikiri igihe cya Moody cyangwa igihe cya Spurgeon cyangwa igihe cy'undi muntu w'Imana akomeye ubu ntitukikiri mu gihe cya Martin Luther cyangwa cya John Wesley cyangwa mu myaka 20 cyangwa 40 iheze ubu turi mu kindi gihe turi mu gihe cya nyuma turi mu rungano rwa nyuma akenshi biratugora kubitahura nyamara turavye mu vyanditswe vyera maze tugasoma ivyanditsweyo vyose turashobora kubiha umutwe w'amajambo ngo kugira ngo ivyanditswe bishobore gushika kugira ngo ivyanditswe bishike uko bimeze kose mu bantu bose mu mahanga yose muri Isiraeli mu ishengero muri wewe no muri jewe mu nzu yawe no mu nzu yanje iruhande yacu cyangwa hejuru yacu ahantu hose turabona ijambo ry'Imana ririko rirashika muri ubu buryo cyangwa ubundi icyankoze ko cyane ndiko ndumva ijambo twasomewe ikintu cyankoze ko cyane ni ukubona ko ubu ibi bintu biriko biraturaba twebwe nk'ishengero ibi bintu duheje gusoma biraturaba twebwe nk'ishengero Imana yarahanye Abisirayeli kurusha uko yigeze guhanira irindi hanga ku isi kubera iki kuko atari indi hanga yari yaravuganye naryo kubera ko atari indi hanga yari yarahisemwo kuko umugambi wayo ntari indi hanga yashaka ko bawukorana integuro yarafite nta indi hanga yashaka ko barikorana kandi abantu yari yarihitiyemwo barananiwe ntibafashe nkama ijambo ryayo baciye kubiri n'ibyo yabageze kandi ryari ryo hanga yari afite Imana yari ifise iyo aba yari ifite irindi hanga yari guca iri sezera ati nagasaga ngiye kubandanya n'abandi bantu nirindi hanga ariko ivyo ntivyashobotse yavuze ivyihanga iciye yahise mwihanga iciye muri Aburahamu Isaka na Yakobo yahise mwihanga rimwe kandi ukunanirwa kw'iryo hanga ry'Imana bisigura ko Imana idashobora gushitsa umugambi wayo wagakiza aha niho ibintu bikomereye muri rusangi yara bimenyekanishije biciye mu bavugishwa n'Imana Mose umuntu yakoreshejwe kugira ngo abo bantu bashobora gusohoka bihuye n'isezerano yari yaratanze kandi ibyo biri mu gusubira mu byagezwe igice cya kane aya majambo akomeye yabwirizwa gukora ku mitima ya bose muri kijya gihe ariko tugaruke ubunyene ku byacu uno munsi aha ntituriko turavuga ibibi abisiraeli bakoze haheze imyaka 2000 uno munsi gikuru nivyo jewe nakoze igikuru nivyo twakoze bibi muri kino gihe nivyo dukora bibi muri kino gihe ni ijambo ry'Imana liratubwira ivyabaye haheze imyaka 2000 ariko intumbero y'ivyanditswe kiriya gihe kwarukudushira imbere ikirore uno munsi ikirore cy'Imana uno munsi kugira ngo dushobore kumenya ivyo twakoze bibi natwe n'ivyo dukora bibi iyo niyo ntumbero y'ivyanditswe niyo nsiguro kandi ka ntumbero y'ivyanditswe bifize intumbero yo kutwigisha bifize ikimazi cyo kutwigisha Timoteo akabiri gice cya 3:16 gusubira mu byagezwe gice cya 4 guhera ku 16 uyu munsi ntandijuru n'isi kwivyabona yuko mutazobura guhona bidatevye mugaherengetera mu gihugu mujabuka Yorodani muja kwinjira igihugu mujabuka Yorodani muja kwinjira ntimuzokirambiramwo ariko muzorandugwa rwose ntimuzokirambiramwo ariko muzorandugwa rwose umurwa mu mengwe n'indwi kandi uhoraho azobasabagiriza mu mahanga kandi muzosigara muri nkehwa muri ayo mahanga iyo uhoraho azoba yabajanye ubisomye biratabura umutima usomye ibintu bitabura umutima igihugu cy'isezerano ngiki abantu b'Imana bariko barambuka bakinjiramwo ariko bakakijamwo babwira ngo ntimuzokirambiramwo bakinjiramwo babwiwe ngo ntimuzogitebamwo ntimuzokirambiramwo ngo ntakenga muzojabuka mucegukire ngo muzocegukira ariko muzokimaramo igihe gito hanyuma ngo muzoshwiragiza mu mahanga yose ari musijuru ufatiye ku munezero bari bafise ubuzuyemwo harimwo n'umubabaro mukeyi bari bazi mu mitima yabo ko batazoshobora gukurikira ijambo ry'Imana bari babizi kandi nta muntu n'umwe ashobora kuvyubahiriza vyose asi niko ndavuga ibintu bibiri cyangwa bitatu ahubwo ndiko mvuga ibintu vyose Imana isaba nta muntu n'umwe yovyubahiriza ariko icyo tuzi neza nuko iyo umutima w'umuntu vyukuri iyo wifatanije n'Imana akaramata n'Imana kandi ntiyikure ku Mana mu mutima wiwe umuntu birashoboka ko kuko ibintu akoreka ibintu bitandukanye bizana uburake bw'Imana kuri uwo muntu ariko mu gihe umuntu yifatanije n'Imana mu mutima wiwe umwami azogorora nibigoramye kandi akosore ibitameze neza yamara umuntu ategerezwa kwifatanya n'Imana mu mutima wiwe ubwo bufatanye n'Imana butegezwa kubaho muri muri kubu muri ubunyene dusome ku murongo wa 28 tubandanye ngo muzohasabira imana zabajwe n'intoke z'abantu mu biti no mu mabuye zitaruha zibona cyanke ngo zumve cyanke ngo zirye cyanke ngo zimoterwe.
Das erste Gebot lautete: Ich bin der Herr dein Gott.
Icagezwe cya mbere ni gikurikira ngo iti nduhoraho imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanya. Kuvayo murongo igice cya 22:23 uriho haravuzwe yuko ngo bazova mu gihugu kandi bagakorera izindi mana. Bakundwa, ni cigwa cya ngombwa cyane, ntidushobora kwirukana ngo dukugwe mu gihugu cyasezeranywe, hanyuma ngo bikunde ko dushobora kubana dukorera Imana. Ntibishoboka twakuye mu gihugu cy'isezerano. Abava mu gihugu cy'isezerano Imana yabahaye baba bavuye no mu bufatanye n'Imana. Ugusenga kwabo kuba kubaye gusenga ibigirwamana baba bahebwe. Ntibyashoboka gukorera Imana bari mu gihugu itabasezeraniye, igihugu kitari rwabo kitabasezeraniwe. Sinzi niba mwasomye Zaburi igihe Abisirayeli bari bajanywe ari nyagano i Babuloni. Ababajanye ari nyagano baraje maze barababwira bati, ababacunaguza baraje barababwira ngo ngo nimuturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni. Zaburi ya 37:3. Ariko rero inanga zabo zari hejuru ku biti, nta numwe yavuze inanga, bari bagifise ugutinya Imana muri bo. Maze umwe muri bacaratanga nyisha aravuga ngo none tworirimba gute indirimbo z'Imana turi mu gihugu cy'amahanga? Umva tworirimba indirimbo z'Imana kuko turi mu mahanga. Byari biki? Bari mvuga kuri cyane mu mitima yabo, bari bafite ugutinya Imana ku buryo batashoboye kuririmbira Imana bari mu gihugu cy'amahanga. Twovuga ko kwari kuba nko gucokora Imana babikoze. Imana nzima, ibi birahuye n'igihe turimo, igihe cyacu. Mbega vyomariki kuririmba, vyomariki kuririmba izo ndirimbo zose nimba tutari aho Imana ikeneye ko tuba, kugira ngo Imana ishobore gukorana natwe ivyo yafashe ingingo yo gukora kandi ibikore neza. Ivyo ntacyo biheza ngo bimare. Nimwibaze namwe ivyanditswe muri kijya muri gusubira mu byagezwe igice cya 4:32. Gusubira mu byagezwe igice cya 4:32 haravuga ngo: Enda bariritsa ivyo mu minsi yahise mutarabaho muhereye ku munsi Imana yaremeye umuntu mwisi, muhereye no ku mpera y'ijuru mukageza ku yindi, yuko higeze kubaho ibihwa igihwanye n'iki kintu gikomeye, canke ngo humvike cyanke ko humvikanye igihwanye nacyo. 3 mbega abantu bigeze kumva ijwi ry'Imana iri hagati mu muriro nk'uko mwebwe mwayumvise bagaheza bakabaho? 3:4 cyanke higeze kuba Imana yagerageje gushingura ihanga ikarikura hagati murindi iri kujeyo kurekura ibigerageza n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara iri kujeyo ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye n'ibiteye ubwoba bihambaye nk'ivyo Uhoraho Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa muvyibonera.
Du hast es zu sehen bekommen.
3:5 ni mwebwe mweretswe ivyo kugira ngo mumenye yuko Uhoraho ariwe Mana atayindiriho atari we. 3:6 yabumvishije ijwi ryiwe ari mu ijuru kugira ngo abigishe kandi yaberekeye ku isi umuriro wiwuhambaye. Mumva amajambo yiwe ava hagati muri uwo muriro. 37 kandi kuko yakunda basokuruza banyu, cyo cyatumye atoranya urubyaro rwabo we ubwiwe, akabakura muri Egiputa abakuje y'ubushobozi bwiwe buhambaye. Kumbure dusome ku murongo 39 nawo. Nuko uyu munsi mubimenye mubishire ku mitima yuko Uhoraho ari we Mana mu ijuru no mu isi atayindi. Kandi muze mirongine, kandi muze mwitondere amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe ivyo mbagera uyu munsi, kugira ngo mube muvyiza mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma, kugira ngo mwame mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abahaye kugeza ibihe bidashira. Igihugu bari bagihawe ibihe bidashira, igihugu kiracari hajya uno munsi abantu baragarutse. Ariko abantu b'Imana, abo Imana yari yarahisemwo, barashwiragijwe. Imana nidukorera ibikomeye kugira ngo munyuma duce duheza twikurikirira inzira zacu kandi twitere umugongo. Ariko ibiva ku Mana vyose bibwirizwa kutugarukana ku Mana, kandi tubwirizwa kumenya yuko umwami wacu afise umugambi, afitaniye natwe umugambi ko yadushwiragije mu mahanga yose no mu bihugu vyose, hanyuma akatugarura adukuye mu mahanga yose. Twavyumvise hano kandi twabisomye mu mavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'icenda duhereye ku murongo wa 11. Yeremiya igice c'icenda duhereye ku murongo wa 12 ngo ninde munyabwenge yotahura ivyo, kandi ninde yabibaliwe nakanwa kanje je Uhoraho kugira ngo avyamamaze? Niki gitumye igihugu cononekara kigasha uburimbi nk'ubugaragwa ntihabe hakigira uhaca? Twaravyumvise muri buri rugendo twakoze muri Israeli. Gushika ubushize nta shamba ryari rihari, nta bintu byari bitewe ibi cyangwa ibi n'ibi n'ibi, hari ahantu hagadutse, ahantu hatagira abantu. Abantu baragiye barahazunguruka, byose ibintu byose barabyonona barabisangangura, baragiye barasangangura ibyari byarasigaye. Nta muntu n'umwe yasubiye kuhubaka, nta muntu n'umwe yasubiye kuharima. Ariko uno munsi ibintu byarahindutse, bene hajya hantu bo ntibahononye, ntibahasanga ngo barahubatse. Igihe cyarashitse ni kangahe hasambuwe? Naravyanditse muri Bibiliya incuro kuri mu mpapuro ziri muri Bibiliya incuro Isirayeli hasanga ngo hagasambugwa hamwe n'ibyahabereye byose. Ariko igihe cyararenganye, ibi bintu nimubyumve neza, abandi bantu nibo baza kuhonona bakahasangangura. Abisirayeli bahonona, abansi b'Isirayeli, abansi b'ubwoko bw'Imana nibo baza bakahasenyura bakahasigara imisaka. Ariko Imana yaragarukanye abayo kugira ngo bashobore gusura kuhubaka. Igihugu cyarasenyuwe kirasangangurwa, ariko haranditswe hano ku murongo wa 13 muri Yeremiya 9:9 maze Uhoraho aravuga ati, ko bataye ivyagezwe vyanje nabashize imbere ntibanyumvire cyangwa ngo babigenderemwo kuko bataye ivyagezwe vyanje nabashize imbere ntibanyumvire cyangwa ngo babigenderemwo. Umutima w'umuntu wamugoreye gukora ibibi kuva mu bwana bwiwe, itanguriro 8:21. Nta muntu n'umwe ashoboye gukurikira Imana umutima wiwe udahindutse, udahinduwe mushya. ntibishoboka abantu bonyene bahabwa n'Imana umutima musha ubuzima busha ubugingo busha imwe musha abo bonyene bashobora gukurikira ijambo ry'Imana maze bagakora ivyo Imana yavuze umutima wa kera urashobora kumva amajambo mashasha y'Imana ariko ntibizoshoboka yuko ubishira mu ngiro kuko umutima ubwirizwa guhuza navyo kuko twebwe ndwe tubwirizwa guhuza nibiva ku Mana nitwe bitubwirizwa guhura guhuza nibiva ku Mana ico nikintu igikomeye cyane ivyo twasome mu gitabo cy'intanga marara n'ibintu bikomeye cyane hamwe n'icitegekerezo dukura ku Israeli muri no minsi kuri twebwe kuri no minsi twebwe nk'ishengero muri no minsi nacho bimaze kuba umuntu yarumvise ubutumwa buvuye ku Mana narabyanditse mu cyete gihana ahantu wa cyubushize hanyuma ubwo butumwa bwacu babuvanga n'ibindi bintu bagakura ko bimwe bakongera ko ibindi abantu bishakiye ariko kubwija mu ijambo ry'Imana ubutaka bubwirizwa kuri kugukurwa mu ibintu byose bitari byiza bugasi bakabusiza mu mutima wa no mu mutima wanje hagahindurwa busha kugira ngo ijambo lishobore kubibwa nk'urubuto rwiza kandi ntirisubire kubibwa mu mahwa nk'uko wavugishwa n'Imana abivuga mu kindi gice mu ndi murongo Yeremiya kane murongo wa gatatu hano rero mu ntango y'iki gice haravuga uko abantu umuntu ku giti ciwe yari ameze no muri rusangi uko abantu bari bameze hanyuma rero mu gice cindwi Yeremiya gice cindwi umurongo wa 21 Yeremiya gice cindwi umurongo wa 21 haravuga ngo ngo uku nikoraho nyene ingabagize niwe mana ya Israeli ati bimaze ivyanyu vyo koswa enda ni mubirundanye hamwe n'ivyo gukeregwa mwiriri nyama 22 kuko ataco nabariye basogokuruza banyu cyangwa ngo ngire ico mbabwira ku munsi nabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuvyo kosa ibimazi canke kubikerera 23 ariko ijambo nabageze ryariri nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanje maze nanjye nzoba Imana yanyu namwe muzoba abantu banje mugendere mu byo mbagera vyose kugira ngo bibagendere neza 24 ariko ntibanyumvira kandi ntibatega ugutwi kwabo ariko bagendera mu migabo yabo no mu bukomantare bw'imitima yabo mibi kandi basubira inyuma ntibaja imbere. Mbega isi jambo rikomeye ga yemwe. Iyo umuntu yibajije ku gitigiri cy'ibimazi n'amashikanwa byatanzwe murazi ibyo Paulo yanditse mu bucete yandikiye Abaheburayo ngo ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye ngo ariko wanteguriye umubiri Abaheburayo 10:5 gushaka ku windwi kuko mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe ngo nje gukora ukugomba kwawe nzanywe no gukora ivyo ugomba mana uyu muntu w'Imana asubiramo ayo majambo kubwamwemu ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye turashobora kubisoma mu kanya gaheze sinabisomye kubera ko ntarinzi we ibyo ibiza kuvugwa mu ijambo y'intangamarara ariko haranditswe hano kumurongo wa gatanu murashaka kubisoma mu bwinyi n'ubwanyu abebura igice cy'icumi murongo wa igice cy'icumi murongo gatanu abebura igice cy'icumi murongo gatanu nicyo cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye ariko waneguriye umubiri. Mungu gatandatu ibimazi byoshejwe bidasonoye n'ibimazi by'ibyaha ntibyaguhimbaye. Murongo w'indwi mperaho ndavuga ni ehe ndaje muzingo w'igitabo esiko ntari byiza muzingo w'igitabo niko byanditse kuri jewe. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe nzanywe no gukora ibyo ugomba mana. Murongo w'indwi murongo munani nako ahejeje kuvuga haruguru ati bimaze n'amashikanwa n'ibimazi byoshejwe bidasonoye n'ibimazi by'ibyaha ntiwabigombye kandi ntibyaguhimbaye nivyo bitangwa nkuko bibwirijwe mu byagezwe byari byanditswe mu byagezwe ariko Imana ntiyari yabitegetse mu ntango siko yari yabitegetse. Hano haravugwa ngo ariko ngo nivyo bitangwa nivyo byatanzwe Yeremiya indwi mirongo ibiri na rimwe mwenda ni mubirundanye ye hamwe n'ibyo gukeregwa mwirire inyama nivyo ikimazi nticari kiri ari cyangombwa kurusha inyama zase ziribwa mu nyuma byaragaragara ntibikenewe kuba umunyabwenge cyane kugira ngo utahure igituma agaciro k'ibimazi kari gakomeye cyane. Mirongo na kabiri kuko atacyo nabariye ba sogokuruza banyu canke ngo ngire icyo mbabwira ku munsi ndabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuvyo kosa ibimazi canke kubikerera. Mirongo na gatatu ariko ijambo nabageze ryari riri nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanje maze nanjye nzoba Imana yanyu. Igifatanya Imana n'abantu kwari uko bamenya ko babohewe ku vyo yavuze. Uwikura ku vyo Imana yavuze uwo aba yikuye no ku Mana. Hanyuma uwikura ku Mana witandukanya n'Imana hari ijambo abantu tuzi cyane ngo abariko akora ivyo kugabitanya abari umuntu akora ivyo kugabitanya abayitandukanye n'Imana. Ukora ivyo kugabitanya si umunyakibi gusa cyangwa umwicanyi. Umuntu wese yikura ku Mana aba yikuye ku Mana nyene abatagira Imana abari umuntu akora ivyo kugabitanya. Murongo wa gatatu haravuga ngo ariko ijambo nabageze ryari riri nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanje maze nanjye nzoba Imana yanyu. Ni kangahe twifuza yuko Imana iba Imana yacu ikirushirijeho kwibana natwe nk'uko yabisezeranye. Kandi aho niho umwe wese ategerezwa kwisuzuma umwe wese ku giti ciwe. Kandi sinitayeho ivyo Uhoraho yageze sinafashe nkama ivyagezwe bigororotse Uhoraho yashinze bitomoye jewe. Kandi tuvyibajijeho gatoyi turazi uko Imana ari nyembabazi ariko ni ibintu ntivyirengagiza nkaho mengo ntivyabaye. Iraducira urubanza maze turashobora kubivuga tukabisubiramo tuti ntahanga na rimwe ryageragejwe canke ryahanwe canke ngo rishwiragizwe canke ngo ricunaguzwe canke ngo abantu bicwe nk'uko vyagende ya Israeli. N'abantu Imana yatoranije ariko nk'uko twabishimangiye twabivuga ko hano Imana yashatse kwandika inkuru z'agakiza ikoresheje abantu bayo. Inkuru z'agakiza ziri hehe hatarimwe abantu bayo? Imana ikeneye gukora iki nimba idafise abantu ku isi ishobora kubikorana? Bakundwa, ivyo bica bituma hari ibintu biza imbere y'amaso yacu kandi ntibiheza ngo bitwemereye kugira ikindi kintu ukora ngo ducaruke cha dutekereza uhoraho aratubwira ati ehera ibyo shaka kubabwira ivyashikiye abisiraeli namwe byarabashikiye ariko imana buri gihe mu burake bwayo yamayibuka kugira ubuntu yamayibuka kugira ubuntu mu burake bwayo muri amosi gice cha gatatu ku murongo wa mbere haravuga ngo Mose gatatu murongo wa mbere haravuga ngo nimwumvira ijambo horaho bavuze ko yemwe bisiraeli alivuze ku muryango wose yaduganye awukuye mu gihugu cya Egiputa ati nimwebwe gusa twamenyanye mu miryango yose yo ku isi nico gituma nzobahanira ibigabitanyo byanyu byose ivyo navuze mu kanya gaheze mbega byari ivyo aniho meje urenda bisomye aniho twese tuje kumva ijambo ry'Imana tuje kuvimba ko biri ubivuga mu ijambo ry'Imana Amosi gatatu murongo wa kabiri nikijya gice nyene aho umwami uhora avuga ku murongo wa gatandatu akavuga ati ngo canke inzamba yovugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke canke hari cyago cyotera igisagara uhoraho atakirekuye hari cyago cyotera igisagara uhoraho atakirekuye oya murongo w'indwi erega umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha murongo w'umunani intambwe irivuze none nindatotinya umwami uhoraho aravuze none ninde atovugishwa turabona ingene bino bintu bifatanye kimwe gifatanye n'ikindi ku ruhande rumwe hari igihano ku rundi ruhande hari isezerano ko imana tana kimwe ishobora gukora itabanje kugishurira itamanje kwibira akabanga abasavyi bayo ivugisha kandi nkuko imana biciye muwavugishwa n'imana Mose yaravuze uko ivy'abisiraeli bizogenda kandi biciye no muwavugishwa baje inyuma yiwe barabishize ku mugaragaro barabivuga neza bati uku niko ibintu bizogenda uku n'uku n'uku kandi uko niko byagenze uko niko imana natwe tuyishimira imana yarakoresheje ibango ry'ubukozi ry'uwavugishwa n'imana muri no minsi ya nyuma kugira ngo ishobore kutwereka aho twataye inzira ukuntu twataye inzira naho tutakoze ibintu neza ivyo twakoze vyose imana ntiyabidusavye kandi ivyo yadusavye navyo ntitwabikoze dukora ibintu itadusavye ivyo idusavye ntitubikore none dushobora gute guhagarara imbere yayo twahagarara gute imbere yayo urabye ivyo twakoze kumbure ivyo twakoze ntiyabidutegetse nkuko twavyumvise byagenze ku Isiraeli yamara imana turabantu ubuntu kandi babwira ikintu kimwe igihe cyose Imana ikiri kiravugana natwe ntiba iraduheba ikivugana natwe ntiba iraduheba kandi igihe cyose abantu baba bakiri ko barumva ivyo Imana ivuga haba hakiriho ivyizigiro haba hakiriho ubuntu Imana itakivuga tutakiyumva ivuga ariko tukabananya dugendera mu gukomantara ku mitima yacu kandi bishitse umuntu umwe wese akaraba inzira yiwe nkuko wavugishwa n'Imana yabivuze mu kindi mu wundi murongo abantu ntibaheze ngo bamenye inzira z'uhoraho muri ico gihe rero uburake bw'Imana buba buri hejuru yacu umwami wacu yakoze iki agiye kurangiza igikorwa ciwe hano hamwe mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo igihe yavuga kandi akabona ko abantu batari ko barumva batabari ko barumva kandi ko abantu badakeneye kumva uko byogenda koze ntibakeneye kumva yaciye avuga ibyari bigiye kuba kuri bo kandi ibyo byarabaye kuri bo mu nyuma byarabashitse ko nibaza yuko ari mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo aho umwami wacu avuga ibyo bintu hano muri Matayo 23 umurongo wa 34 ngwehengira ntume abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bamwe muri bo muzobica mubabambe abandi muzobatonagurira mu masinagogi yanyu mubatuza mu bisagara byose n'ibindi n'ibindi hanyuma ku murongo wa 37 rero wewe Yerusalemu wewe Yerusalemu wica bavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumye ko ni kangahe nagomvye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu vyubi vyayo ntimwankundira tatu n'umunani laba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka tatu n'icenda kuko mbabwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu kugeza aho muzovugira muti hashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho mw'inzu yanyu muyitanywa ari umusaka twongeye ko iyindi mirongo hari ahantu yavuze ati ngo nimwabona ikizira cy'ubuyobe gihagaze ahera Matayo 24:35 gihagaze ahera muri icyo gihe abantu babwirizwa guhunga bakava hajya kuko igihe cyo kugenderwa kwabo cyari gishitse aravuga muri Matayo 24:17 ngo uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu yiwe ahubwo uzo ahubwo nahunge aravuga ngo uri mu mirima ntazasubizwe inyuma no gusahura umutamana wiwe ahubwo nahunge ahungire mu misozi y'Iyudaya ibyo byari biki ivyo umwami yari yarakoze kiriya gihe abantu ntibavyitayeho abantu benshi ntibavyitayeho baratanga ibimazi vyabo bagatanga n'amashikanwa yabo ariko ntibumvira ijambo ry'umwami ntibateze amatwi ijambo ry'umwami ntibamenye ivyo Imana yari irakora kiriya gihe mbega baratandukanye n'uno munsi ahantu hose abantu bifite integuro zabo nyinshi bafite integuro zabo nyinshi buri muvuga butumwa buri shengero bose bafite integuro bashinze kandi mu kiringo cy'imyaka myinshi sindi niyo ndabacira urubanza nashaka kuvuga yuko Imana iri mu integuro yayo yonyene Imana ntirajwishinga n'integuro z'abantu imigambi y'abantu nibisa navyo ivyo Imana ntiri muri ivyo Imana ifise inyungu imwe Imana ifise inyungu imwe iyo nayo no gutangura guhana abantu bayo ikabahanira ibigambi tanyo byayo kugira ngo tumenye yuko ari data vyukuri ntafunga ngo atafa gufunga maso ahubwo guma maso yaguma yuguruye kugira ngo ahanure ahubure kandi ahane kandi ibintu bishire ku murongo yaravuze ngo aramaguru wo yemera kandi akunda kamuhana ababurayi 12:6 Imana irahana irahubura urukundo rwacu sugukuri urukundo rwanjye sugukuri jewe nama nfatira ku gihe nkitwaza igihe nkama nizigira yuko igihe kizotuma ibintu bigenda neza uko igihe kizogera kigenda igihe kirushaho kunyura ibintu nta kiza kivamo ariko Imana ni umuvyeyi wo kwizigirwa kubera ko rero Imana idukunda, kubera ko yaduhisemo, yadutoranije, nicyo gituma iduhana, nicyo gituma ituramagura, idukangira. Yaba atacyo yari yihuriye ko natwe, atamugambi ifitaniye natwe, yo cyihindukiza inyonga zayo, ntisure kuturaba. Hanyuma natwe tugaca twigira mu nzira zacu. Ariko twabisomye kubijyanye n'abisirayeli ngo kubera ko Imana yagutoranije, Imana yagutoranije, ntiyatoranije abandi ku isi, ariko yagutoranije wewe. Kubera ko wumvise ijwi ryayo rivuye mu ijuru, kubera ko yavuganye nawe, kubera ko yagusohoye igukura, ivisa igukuye, kubera yagaragaje kwera inyabushobozi, nicyo gituma iguhanira ibigabitanyo byose n'ubugunge bwose ufise. Uko niko urabona yuko muri no minsi abantu bose bashobora kuvuza kamu k'umunezero bagasohoka bidegemvya, ariko abantu buhoraho bategerezwa kwemera urubanza rw'Imana, bagaca bugufi, bakemera, bagaca bugufi munsi y'urubanza rw'Imana. Nkuko wavugishwa n'Imana yabivuze ahantu hamwe akavuga ngo nzokwemera uburake bwawe. Nuvugishwa n'Imana yabivuze, turazi uko Imana ari nyembabaza, ariko ntitubanze kubyitaho ibyo, tubanze duhure n'urubanza rw'Imana kugira ngo mu nyuma itugirire imbabazi. Muramaze kumva ahantu bavuga ngo umuntu yahawe ikigongwe atakira urubanza? Ibyo ntibibaho. Kumbure nicho kinu tutatahuye neza. Turabona tukavuga ngo Imana ni nziza, tukibaza ngo ibintu byose bice bigenda neza. Ariko Imana nziza ni Imana ihambara. Ni Imana ihambara, ni Imana yera, ifatanye n'ijambo ryayo. Igihe kimwe yaravuze ati nimwakirya ko muzopfa. Nabindi yari gukora, yaravuze ati urupfu rudoce rwashikako. Iyo ijambo ry'Imana risohotse mu kanwa kayo, liba livuzwe ibihe byose, liba ijambo rihoraho. Ku ruhande rumwe ni byiza kubimenya, turashobora kwizigira Imana rwose n'ibiri muri twebwe tukizigira ijambo ryayo, ariko ibyo ko bibiri birashika. Murazi uko mu isezerano rya kera hariho amasezerano 12 y'umugisha n'amasezerano 12 y'umuvumo. Ivyo Imana yari yaravuze bice mu kanwa ka Mose abwira Abisirayeli ngo nimwakora ibi, nimwakora ibi, nibindi nibindi. Ndashobora kuha kuhasoma, reka sinkene kwinjira mu kindi kigwa, ariko Imana ivyo uko bibiri bifise umuvumo n'umugisha, ubuzi, ubugingo n'urupfu, ukumvira n'ukutumvira. Imana ivyo uko bibiri yabihaye aba yabyeretse abantu bayo, irababwira ati murashobora guhitamo. Twe turizera ugutoranywa, ariko atari uguca kubiri n'ivyo kiremwa muntu ashaka guhitamwo. Oya, Imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamwo. Duheze guheza gusobanura ubutumwa mu Kidagi, mu misi twasobanura ubutumwa mu Kidagi ejo canke rya ejo, aho mwe ndatabara n'amavuga muri uko guhishurwa yahawe, yabwiwe ngo wafashe ingingo nziza ni wowe wayifatiye wowe ubwawe. Ivyo byari biki? Imana yatumenyesheje umugambi wayo biciye mu ijambo ryayo, ariko ingingo ni wowe ubwirizwa kuyifata. Niwo Imana nizo gufatira ingingo yo kujya ku ruhande rwayo. Ukugomba kw'Imana nuko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ukuri, ariko umuntu abwirizwa gufata ugomba kwiwe akagushira mu kugomba kw'Imana. Muri icyo gihe rero ijambo ry'isezerano rica rishika. Mbega icigwa cyiza, mbega ijambo rikomeye twumvise kuri uno mugoroba. Dushaka guca bugufi munsi y'iri jambo, maze dusabe umwami atugirire ubuntu kandi avugane natwe ibyina muri twebwe kugira ngo ashobore kutugeza aho akeneye ko tugera. Aravuga hano Yeremiya igice cy'indwi mirongo irindwi na gatatu ngo nimugendere mu byo mbagera kugira ngo bibagendere neza nzoba Imana yanyu. Muro igice cya mbere ngo ariko ibyo nabageze byari ibi nababwiye nti mwumvire ijwi ryanje maze nanjye nzoba Imana yanyu namwe muzoba abantu banje. Mugendere mu byo mbagera byose kugira ngo bibagendere neza. Kugira ngo bibagendere neza. 44 ariko ntibabyumvira kandi ntibatega ugutwi kwabo, ariko bagendera mu migabo yabo no mu bukomantare bw'imitima yabo mibi kandi basubira inyuma ntibaja imbere. Nyamara ugendera mu gukomantara k'umutima wiwe bwite abateye ibitugu Imana, ubwo nyene abateye ibitugu Imana. Ugendera mu ijambo ry'Imana niwe abagendana n'Imana kandi arashobora kubona inyonga z'Imana. Utera ibitugu Imana ategerezwa kwitega yuko Imana nayo imutera ibitugu. Hano bavugishwe n'Imana Yeremiya yarabivuze ko cyane, yavuze ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'inkuru z'agakiza muri Yeremiya gatandatu murongo wa gatandatu. Yeremiya gatandatu murongo wa cumi na gatandatu uku ni koraho agize ati nimuhagarare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera inzira nziza iyariyo abariyo mujana maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ariko bo baravuga bati eka nituyijana, eka nituzoyifata iyo nzira nituyijana. Nimuhagarare gato, nimuhagarare, nimwitegereze mubaze inzira za kera mubaririkirize murabe inzira y'agakiza yariyo. Nimurabe inzira y'agakiza, murabe inzira za kera. Umunsi w'agakiza warashitse, waranshitse ko atari inzira y'umuryano cyane yo kudasengera ku mugozi umwe, ariko inzira y'agakiza, inzira y'umugisha niho Imana izashobora kubana natwe. Mbega inzira y'agakiza ni iyahe? Nimuyigenderemwo, niho muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ntibikwiye gusa kumenya inzira y'agakiza, ntibihagije. Inzira iriho kugira ngo abantu bayicemwo, kugira ngo dushobore kugendera mu nzira y'agakiza. Rero muri icyo gihe tuzoronka uburuhukiro bw'imitima yacu. Harahiriwe umuntu yatahuye ibyavuzwe mu gice cyandikiwe Abaheburayo bikuwe mu isezerano rya kera, ahavuga ngo hariho uburuhukiro bwagenewe abantu b'Imana. Turashobora kwinjira mu buruhukiro bw'Imana tudaciye mu nzira zacu bwite, ariko duciye mu nzira y'Imana. Atari mu ijambo rya bidaciye mu ijambo ryacu, ariko biciye mu ijambo ry'Imana. Nguri muri jewe kandi amajambo yanjye akaguma muri we. Nicyo gisabwa, nimurondere inzira za kera, nimurondere inzira z'agakiza, nimuzibaririkirize. Nifuza yuko, ndabyifurije jewe ubwanje kandi ndabyifurije abari hano bose n'abagize abantu b'Imana aho bari hose, kugira ngo dushobore kugendera hamwe twese mu nzira y'agakiza turi kumwe n'Imana, kandi dushobore kugendera muri iyo nzira twese twese twarabonye ikivamwo, havamo umubabaro mwinshi, havamo umubabaro mwinshi, uko byaba bimeze kose iyo ibyo bitabaye. Haravugwa hano ku murongo wa 13 ngo baravuze ngo bati eka ntituyijana. Kumbure ko ivyo bitabaye mu gwamo gwinshi, bisaba ko biba bivuye mu mutima, umuntu akavyanka bivuye mu mutima. Bica bigenda gute rero, haba hamaze kurengerana. Tubane dusome hano ku murongo wa 17 nabashiriyeho abashibamyi, nimwumvirize ijwi ry'inzamba. Ariko bo baravuga bati eka ntituyumviriza, eka ntituyumviriza. None Imana ikora iki? Yarungitse abavugishwa nayo muri munsi, buri gihe ibabwira ibyo babwirizwa gukora. Irababwira ati inzira yakiza ni iyi, nimuyikurikire muzoronka urukiro rw'imitima yanyu. Ariko bacha baravuga ngo oya ntituyishaka, ntitubishaka ibyo. Yarungitse abashibamyi bahagaze kubisika by'Isiyoni, baravuze inzamba, abantu bakumva ijwi ry'inzamba. Ijwi ry'inzamba ryaceceka, abantu bagaca bibandaniza, ntibagira icyo babivuze ko bakabandanya bikorera bibandaniza nkaho umenye ijwi ryama ntigeze rivuga. Nabishaka cyangwa ntabishaka, sinshobora kubura kwibaza ku byanditswe mu byahishore hari igice cy'indwi umurongo, igice cy'umurongo w'indwi. Ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi ahazobagira avuza inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabari abasavyi bayo ubutumwa bwiza nibo bavugishwa nayo. Niba tumva ikimenyetso cya mbere, niba tumvira icya mbere bazumvira icya kabiri, niba tumvira icya kabiri bace bahona, bace bafata ibyo bishakira, inde yobihindura. None iyo Imana iburiye abantu ikababwira iti nginzira y'agakiza, nimuyigenderemo, nimusesangure, nimurabe, nimuroni, mubarikize, nimurabe uko byari bimeze kera, nimufate ino nzira muyigendere mw'umuzorongo uburuki bw'imitima yanyu. Ntibabishatse. Hamacara avuga ngo nabashiriye abashibamyi ati nimwumvirize ijwi ry'inzamba. Ariko bo baravuga bati eka ntituyumviriza. None ijwi ry'inzamba turishaka kwiki? Mwovuga muti ego, embega none birashoboka. Birashoboka yuko byagenze ku by'ukuri, abantu bakaba barakoze ibyo bishakiye mu mitima yabo, nk'abantu b'Imana bakubaka bakavuga ngo oya, ntidushaka kuyifata iyo nzira. Ijwi ry'inzamba rikavuga, Imana igahamagara icyaha kuvugana nabi, bakavuga ngo oya, ntidushaka kumva ijwi ry'inzamba. Murashobora kwibaza yuko ivyo vyabaye mu bantu b'Imana? Murashobora kuvyibaza? Ngira birabagora kuvyibaza. Reka ndababwire, ivyo biriko biraba nuno munsi mu bantu b'Imana, biriko biraba neza na neza nkuko vyagenze kiriya gihe. Abantu rero ntibazi icyo bisigura ibiriko biraba muri kino gihe. Abantu nta nakimwe bumvise cyangwa ngo habe no gutahura ibyijwi ry'inzamba muri ino minsi. Pawulo arandika mu Bikorinto igice cya 14 umurongo w'8 akavuga ati kandi inzamba yovuga ijwi ritamenyekana, ninde yokwitegurira gutabara? Ariko inzamba ivuze ijwi ryumvikana, muri cyo gitubwizo kuba twiteguye kurwana urugamba rw'iyo rw'impwemu, maze tugatera tuje imbere turi kumwe n'Imana. Ubu rero nimwiyubare, kuko mbwirizwa gusozera. Hano haravugwa ku murongo wa 18 muri Yeremiya 6 umurongo wa 18. None rero mwamahanga, nimwumve ibigira bibabeko, ubimenye wakoraniro rya moko. 29 niwumve wasiwe, ihengeranzane ivyago kuri ubu bwoko, byandurutse mu byiyumviro vyabo, kuko batumviye amajambo yanje kandi byagezwe byanje bakaba barabikengereye. Murongo wa 20 bimaze iki kunkurira ibintu bimoga Isheba na Kanehe imota neza ivuye mu gihugu cya kure? Ntituriwe turaza kure. Ano majambo arakomeye cyane kandi araba kino gihe cyacu, araba kino gihe cyacu. Ni ibintu bikomeye cyane. Imana yari izi ivyari bigiye kuba, n'iminsi twari tugiye kubamwo, n'ukuntu iherezo rizo rimeze. Umwami ari ku rugi, ari kwarakomanga, abumva ijwi giwe maze bakamugururira umujyango arinjira iwabo maze asangire nabo. Ibyashikiye abisirayeli byari bikomeye cyane, bibabaje cyane, ariko ubu barafite amahigwe agira kabiri, barafise yandi mahigwe, bafite amahigwe inshuro zibiri. Nama nabivuze akenshi mu masengesho yanje, nkabwira umwami, nkamubwira nti kuko narabibonye, nkavuga nti mwami, nti abenshi bagira amahigwe rimwe mu buzima bwabo bwo gushobora gukorera, ndavuga nti mwami uzonkorera ivitakoreye abandi, umpa amahigwe inshuro zibiri yo gushobora gukorera neza. Abi Isirayeli ubu ku iherezo kubera ko Imana yabisezeranye uko baracyafise amahigwe, barafite abayandi mahigwe, baragarukanywe. Kandi igitigiri cy'abanyamahanga, igitigiri gikwiye cy'abo mu banyamahanga, nibinjira Abisirayeli bose bazokizwa. Ubu rero ibi biraba ishengero ribwirizwa guceceka rikaraba, rigatekana, rikaraba ibirikikije, bakarondera inzira za kera. Mbega intumwa zigisha iki? Abantu bigisha iki mu gihe cy'intumwa? Mbega abantu bakora iki? Abantu bavuga ubutumwa gute? Mbega inzira z'Imana zimeze gute mu bantu bayo? Tubwirizwa guhagarara tukaraba iruhande yacu, tukaraba iby'Imana ishaka, ntidukomeze twikurikirira inzira zacu bwite. Kandi ibyo niba bidakwiye ikivuga iti nashyizeho inderetsi abashibamyi n'imiburiburi, nimutege ugutwi ijwi ry'inzamba mumenye ko ibintu bikomeye cyane. Iyi ijwi inzamba ivugijwe, mbega ntitwabisome ngaha muri Amosi ngo cyangwa inzamba yavugirwa mu gisagara abantu ntibakanguke, ntihagire kiba. Ijwi ry'inzamba rivugijwe hano ku murongo wa gatandatu, haravuga ngo Amosi gatatu murongo wa gatandatu ngo cyangwa inzamba yavugirwa mu gisagara abantu ntibakanguke. Ubu rero ijwi ry'inzamba riravuga mu gihugu cyose, iryo riravuga mu isi yose, maze abantu bagaca bavuza ibindi bintu, bagaca bivugiriza izindi nzamba zabo, bagaca biririmbira, bakavuza ibyo bishakiye, ntibashobore kwinjira mu nteguro y'Imana muri kino gihe, bagaca birengana umengo ntacyabaye. Imana nitugirira ubuntu, kuko aya niyo majambo ya nyuma y'Imana dubwirizwa kuyumva. Ijwi ry'inzamba rirumvikana nkuko baba bitubwiye, cyangwa inzamba yovugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke. Emwe ubuho inzamba iravuzwa abantu ntibakanguke, umengo barazi neza ko ibyo barimo ari iby'ukuri, baratekanye nkuko byari bimeze ku Bisirayeli. Ese icyoma kino kigwa kigakora ku mitima yacu, wowe na jewe twese? Ese choma kikugura amaso yacu? Ese choma tugahagara imbere y'inyonga z'Imana dushize umwete, tugize umwete mwinshi, dushize umwete maze tukavuga tuti mwami nyereka inzira yawe, inzira ya kera imwe wavugishwa n'Imana Yesaya yavuga mu gice cya 35, aravuga ati hariho azobaha inzira y'abacunguwe, nta cyanduye kizoyica, nta wanduye azoyicamo. Ati naho hoba ikijuju ntikizoyizimira. Imana yacu ni Imana nziza. Nishimwe ku ijambo ryayo kuno mugoroba, nishimwe kuko ikivugana natwe. Nimba Imana iri kivugana natwe kandi ikongereka ducira urubanza, nibikora ariko ivugane natwe. Niduhebe, nitureke ngo tugende iyo twishakiye, ariko ivugane natwe. Kandi niyadufasha tuzoshobora kuba twiteguye kubyitondera no kubifata nkama. Ntidushikigwe n'ibi byashyitse ngo dushyitse bino bintu byanditse hano ngo kuko murongo cumi n'icyenda kuko batumviye amajambo yanjye kandi byagezwe byanjye bakaba barabikengereye. Murongo cumi n'icyenda, Yeremiya gatandatu murongo cumi n'icyenda. Turashobora gushyira ku ruhande ibyo tuzi byose n'amajambo yacu bwite. Ubu ni igihe Imana iriko iravuga, ni igihe Imana iriko irakora. imyumvikano yacu, ibya kera byose, byacu byose bibwirizwa kuzimangana, bibwirizwa kutuvamwo kugira ngo Imana ishobore gukora ikintu gishasha gihuye n'ijambo ryayo. Imana nzima ihabwe icyubahiro n'ishimwe n'ubwiza no gushimwa ibyo bidashira. Iravuga kandi twarumvise ijwi ry'inzamba, dukeneye kumva ibivugwa inyuma y'ijwi ry'inzamba. Inzamba yaje kuvuga ibica bivugwa. Iyo bavugije inzamba, ijwi ry'inzamba rigaceceka, abantu bakegerana, icyo gihe haza hakagira ikivugwa. Rero ubu rero nibaza yuko dutahura ibyo ari byo muri no minsi. Twarumvise ijwi ry'inzamba, dufise ubwoba, duhagarare imbere y'umwami maze twumve ivyo ashaka kutubwira. Izina ryiwe ryiza kandi ryera lishimwe. Amen. Tuhaguruke dusenge. Data wese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turazi uko ijambo ryawe rihoraho ibyo bidashira. Twaba twarisomye mu isezerano rya rishasha nk'isezerano rya kera, wavuganye natwe kuva ku ntango, wavuze kuva ku ntango, no mu minsi yacu uracyavuga. Mana yo kwizigirwa, hari imigambi wari ufitiye ubwoko bwawe Abisirayeli, kandi uradufitiye imigambi muri no minsi. Waravuze ibintu byiza mwami, nutugirire ubuntu Mana, kugira ngo ntituvyanke, kugira ngo ntitubabagararije, kugira ngo ntidushibure ijambo ryawe, ariko dushobore gufata nkama ivyo wadutegetse, dufate nkama amajambo yawe, dushobore kumenya yuko uri umwizigirwa ku ijambo ryawe muri vyose. Izina ryawe ryiza rihabwe icyubahiro kandi cyo hejuru kuri umugoro wa mwami uri hano, biciye mu ijambo ryawe mwami, uri aho ijambo ryawe riri. Uhabwe icyubahiro, wavuganye natwe kuri umugoroba, turashobora kuvuga tuti wavuze mwami. Ninde none tokumva? Ninde yo kugararizaga mwami? Mwami ushaka kumugarariji nagararize. Mwami nutwemere uko turi, nukure muri twebwe bitava kuri wewe, bitaguhimbara mwami, bikure mu buzima bwanjye, mu buzima bwacu twebwe twese mwami. Mwami nutugire ikintu mwami, nutugire ikintu gihuye n'ibyumviro byawe mwami. Turagushimbaza mwami, turagushimiye vyo mitima yacu Mana, kubona ukiri kuravugana natwe muri buno buryo mwami, atari nkuko twe dushaka, ariko uri kuvugana natwe mu buryo bukomeye mwami, nkuko wavuganye n'abantu bawe biciye mu bavugishwa nawe mwami. Baravuze muri rya minsi ngo ntidushaka kuvyumva, ntidushaka kwikurikira inzira zacu mwami. Twebwe dushaka kuvuga tuti mwami, twebwe dushaka kumva mwami, dushaka gukurikira, ntidukeneye gukurikira inzira zacu mwami. Nutugirire ubuntu twebwe twese, turaguhimbaza kandi turagushimiye kuko uri hano. Oh Yesu, nuhabwe icyubahiro, nushimwe mwami. Imashimwe avuye mitima yacu n'akanwa kacu twebwe twese mwami. Mwami kandi ntituvuge ngo ntituvuce kuvuga ngo birakomeye cyane, ngo ni ibintu bigoye cyane, ariko turazi yuko ijambo ryawe ari mwemu kandi ari ubugingo mwami, kandi ko ari inkota ifise ubugingo bubiri mwami, irinjira mu muntu mwami, kandi ibwirizwa kwinjira muri twebwe mwami. Mwami turagushimiye kubw'ivyo. Amashimwe, icubahiro, gushimwa, guhimbazwa bibi vyawe mwami turagushimiye, kandi turagusaba kugira ngo ubane natwe muri kano kanya. Igi nitwatandukanya mwami, nitwatandukana mwami, nuduhezagire mwami, uzosubire kudukoraniriza hamwe ejo mu mugisha mwami, dushobore kongera kumva kandi dufate ijambo ryawe nkama, tugizere mwami kandi tujyakire nituzi igihe dusigaje mwami ariko wavuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi wavuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi cyo mu musavi wawe wavugishije kandi uburacavuga mwami turagushimiye kubw'ivyo mu izina rya Yesu haleluya amen.